Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uyu munsi wa gatatu, itariki 31 y'ukwezi kwa gatanu, mwaka wa 2017. Muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Anye ndatonze kuva saa yine mwana atangiye gutonda ku vejo, mwana atonde ku yindi sitasiyo, amaze gutonda ku sitasiyo zitatu, bw'ikidukamira yigira kane mu ncamake.
Uyo ni umwe mu bashoferi bagendesha amamodokari n'amapikipiki, bavuga ko kuronka igitoro muri iki gihe mu Burundi biruhishije cyane. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye udasaburi hagati ikuntu abasirikare b'Abarundi bacungera umutekano mu gihugu cya Repubulika ya Centrafrica, hamwe n'abasirikare bacungera umutekano mu gihugu cya Somalia baronse agashahara. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Ubukene bw'igitoro burakomeje kwibonekeza mu Burundi. Ku murwa mukuru Bujumbura hari abantu bemeza ko bashobora kumara iminsi ibiri canke itatu batanywesheje igitoro. Ishirahamwe Parsem rihamagarira Abarundi guhindura ingendo, risaba leta kurondera ingurane y'amahera y'agaciro no gusaba ibihugu bigenzi bicukura igitoro kwitiza ikazoriha mu nyuma kugira ngo icyo kibazo gitorerwe umuti. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Narahebye akazi nyine n'umugore n'abana bari mu kugenda kubera inzara, numva ko ari ingorane.
Uwo mugabo ni umwe mu bashoferi b'imiduga yunguruza abantu n'ibintu yo mu bwoko bw'amataxi, cyo kimwe n'abagenzi be n'abandi bagendesha imiduga y'ubwoko butandukanye, amapikipiki n'imiduga y'amapine atatu bita tukutuku. Bavuga ko batonda iminsi myinshi imbere yo kunywesha, iyo bagize amahirwe bakaronka igitoro.
Natonze kuvejo ama igitoro turakindira kiza ku mugoro hari gariya kuri tampete ayimashiri zirapfa wewe twaciye tuzanga dusanga kibareka barakiza ule bariko baratu
se anye ndatonze kuva saa yine mwana atangiye gutonda ku vejo, mwana atonde ku yindi sitasiyo, amaze gutonda ku sitasiyo zitatu, bw'ikidukamira yigira kane mu ncamake.
Babacisha amafaranga imiduga n'amapikipiki canke abyiyunguruzamo bisanzwe, bemeza ko agahomba ari kanini muri iki gihe.
Biratwicira akazi gose kuko nashobora kuba nashobora kuduga nkagaruka nshitse nkanywa nkacangenda gihari, ariko ubu kidahari sinywa ngo ncengenda ntije mbaho bridge kurindira
urombo. Ega urombo ari gihe usanga tonze iminsi ibiri kuri station, hari n'abatonda n'iminsi itatu. Urumva urombo horovese ma ku munsi chorovese ma 60 ku munsi.
Urombo si ruto kuko kuva mu gitondo ukashika ya masaha urabona ko atari byiza.
Twirumbo runini mu kazi tuba tuko turakora, kandi leta nayo idusaba amataxi tuteza kuri hayo amataxi.
Urombo ni runini kubera nta verisema yejo n'uyu munsi urabona ko udaheza ngo iboneke.
Mu mpera z'indwi iheze, ubushikiranganji bujejwe ubutane n'agataka bwari bwemeje ko igitoro kigiye kuboneka. Kuri uyu wa kabiri mu ijoro, umuyobozi mukuru ajejwe ibitoro Daniel Mitabakana yasohoye itangazo rishimangira uwo mwizero, asigura ko igituma hacibonekeza imirongo miremire ku mastasiyo biterwa n'ingorane zijanye no gupakurura ibitoro. Ariko iyo mvugo ntinyura Faustin Ndikumana, umukuru w'ishyirahamwe Parseme rihamagarira Abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira ngo bashike ku iterambere rirama.
Ibintu byaba binateye isoni, ariko muri iki gihe igitoro cyoshika tukibuze gutya abantu ntibarare barapakura. Mbe ijoro ryo niborira arako bakazinduke weekend ivuze iki? Mu bindi bihugu bakora 80 gusa 80. Icyo gitoro cyoshika abantu bakirwa basamaye batagiye gupakura cyo bari cyahe.
Reka nabirirwa batondeye igitoro basa n'abadatahura insiguro y'umuyobozi mukuru kijejwe.
Ni minsi ibiri cyajemo kwakironse mu minsi ibiri ku munsi wa gatatu, urabona ko tugihagaze ku mastasiyo ntabwo wafise akazi ngo wirirwe kuri sitasiyo ucarabye gutya.
Oya ibitoro ntago byuzuye, ubu biraza ariko biza bukebuke. Nk'ubu urabona ndatonze, ubu ndashobora gushikirwa, ariko ejo ndashobora kuduga ngarutse nkabura nkazoshaka ndose nko ku kwa gatanu canke kwa mbere.
Tujye dushobora kubyizera uko nyene babitubariye, kuko ntidushobora kugera mu bubiko ngo tumenye ingorane zahabaye.
Ndikumana arafite ivyahanura leta afatiye no kwikena ry'umuyagankuba.
Harakeneye kurundira icyo twokwita credit diligence canke imfashanyo yihuti iva niho rero umuntu agaragarira, bateza kugaragarira, niho mutereza kugaragarira yihuta kugira icyo gitoro, kuko bitagenze uku ubutunzi bw'igihugu buca buhagarara. Ku icyo gitoro tugiye kugikenera no gusumba, turavye n'umuyaga nk'ubu ingene wifashe. Umuyaga nk'uwa twari tufise wari muki kandi imvura igwa, ubu biteguye gute muri bije ku muyaga nkuba muri irici byamaze guturika? Tuzobura ibitoro by'umuyaga nkuba, tubura umuyaga nkuba, bice bigenda gute? Ni ukutubwiza kuri ngene biko biragenda. Hanyuma leta tukifuza ko hoba inama twe tuba ko leta kubinama shikirangaji itwigira ico kibazo
iruhande y'ivyo ishirahamwe parseme rihanura leta kwitura ibihugu bikiri mu nzira y'amajambere bigenze ivyo Burundi bicukura igitoro kukigurana ikazori habukebuke muri kazoza ubukene bw'igitoro bumaze hafi amezi atatu bwibonekeje ku mugwa mukuru Bujumbura ariko mu ntazi mwe zimwe bwatanguye kwibonekeza haraheza amezi atatu arenga iryo kena ry'igitoro ryatumye habiduzwa ry'ibiciro by'ibifungurwa bya nkenerwa nayo kuva Bujumbura uja mu ntara hagati ibiciro byo kwiyunguruza byadugijwe injozo zibiri n'izirenga hamwe hamwe imwe mu mvonya mukuru yateye ikena ry'igitoro n'ubukene bw'amafaranga y'agaciro nkuko byasiguwe na Kwame Imana Irakiza umushikiranganji ajejwe ubutayi n'agataka igihe yatumwe ko n'inama nshingamateka mu kwezi guheze eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze eloge abasirikare b'abarundi bari mu giko wacu kugarukana amahoro mu gihugu cha Centrafrica baroroherezwa mu kuronswa agahimbo ugereranije n'abari mu gihugu cha Somalia Colonel Gaspar Baratuza avugiye igisirikare cy'u Burundi mu kiganiro hahi amenyesha makuru yavuze ko hariho ubudasa kuhembwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ni hamwe n'uhembwa n'ubumwe bwa Afrika n'inkuru ya mugenzi wacu Fidelite Ishatse
Abasoda b'abarundi bari kugarukana amahoro mu nteko mva makungu ntibafatwa kumwe abari mu gihugu cha Centrafrica baroherezwa mu kuronswa agahembo mu gihe abari kugarukana amahoro mu gihugu cha Somalia agahembo kabo gateba muri kino gihe amakuru dukura mu gisirikare cy'u Burundi avuga ko aheze kiringo cy'umwaka urenga badahembwa mu kiganiro yahaye amenyesha makuru kuri uyu wa gatatu Colonel Gaspard Baratuza avuga igisirikare cy'u Burundi yasiguye icyubwo budasa buvako
kubijyanye n'agashiruka bute abagiye kurangura ikigikorwa baronka nkabe bari mu gihugu cha Centrafrica bakaronswa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bigenda neza aho gusumba ingorane zikunda kuba cyane cyane muri Somalia kuko ishyirahamwe rya Afrika ariyo riraba icyo gikorwa naryo nyine ntifise ubutunzi barinda kuyarondera ahandi mu ishyirahamwe rya Buraya cyane cyane iryo gishinze gufasha kiya gikorwa muri Somalia rero hari aho bishika nabo nyine bagateba kuyarungika batevye kuyarungika urumva ntahandi bayakura acateba gushikira beneyo
Icho kiganiro kwa menyesha makuru chatandwe mu gihe Burundi bwe ko bifatikanya n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzo makungu hariwe inteko mva makungu aho bita casque bleu naho uyu munsi uhimbazwe n'ikizu ya 19 kwezi kwa gatanu Colonel Gaspard Baratuza amenyesha ko gushika itariki ya 31 bataba baracegwa aho rero kuva mu mwaka wa 2014 Burundi maze kurungika mu nteko za ONU muri Centrafrica abasoda barenga amajana 8 muri bo Igisigaye cy'u Burundi kimenyesha yuko kimaze kubura abashika batandatu ikindi naco niwe igisigaye cy'u Burundi kivaho gishimishwa n'ibikorwa abo batadari muri Centrafrica barangura
mwamwumva yuko basikaye bari muri Centrafrica bobo bashimirwa cyane bose ejo bunigira mwana w'ibisantu bagiye bita kagabandoro bashitseyo igihugu cyabo giheze abanyagihugu bashibwa bugara amabarabara bati abarundi muteza kuguma nga cyaje mu biganiro abarundi bararindira hafi indwi zibiri kwetse cyagira ati umutekane tuzogaruka bikenewe barabumvise uko umutekano tangorane bari mu gihugu
mu kirundi bari yamaze kwatanyambo itabura gahonzi na inteko z'u Burundi ziri muri Centrafrica dishimigwa mu mpera z'umwaka 2015 hari abasirikare b'abarundi barenga 10 bigeze kwagirizwa ugufata ku nguvu hagataho igisirikare cy'u Burundi giherutse kwirukana intwazangabo 23 zagiye kwiga mu bihugu by'Ububiligi, Ubufaransa, Canada n'u Rwanda kuva mu myaka 2005 gushika 2008 mu gisirikare cy'u Burundi bavuga ko izo ntwazangabo zitatashe mu gihe giteganyijwe ko izomara muri ibyo bihugu imyaka 5 gusa kuko kibazo cy'abamenyesha makuru ko barungitswe mu nteko za ONU nabo nyene hoba harimwo abatashimye gutaha mu Burundi gasubira batuzamenyesheje ko harimwo abaharugwa mu 10 i Bujumbura Fidelite Ishatse ijwi rya Amerika
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isahindwi gushika isahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Murika murabandanya kumviriza iradio ijwi ya Amerika. Ikibanza cakoranirijwemwo abanyagihugu cikarurama ya gatatu bita site ya karurama ya gatatu iri muri komine Rugombo intara cibitoke ivugwamwo ikibazo c'uburaro bubi. Amazu atari make muri iyo site nta nzugi agira, ivyo bigatuma ibikoko vy'inyeshamba nk'imbwebwe bibinjirana mu ijoro. Ika n'ubugizi bwa nabi nko gutanga ishano bikaba ari ibintu bisa n'ivyimonogoje kubera iryo kena ry'inzugi. Iyi nkuru n'inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Diane Ndose ari mu Burundi.
Umuryango w'umukenyezi ndi ku mugongo Madalena wo muri site Karurama ya gatatu muri komine Rugombo ni wo wahatswe kwicwa na aside mu ijoro ryo kuwa mbere rishira uyu wa kabiri. Uyu mukenyezi avuga ko bagiheza gufungura n'abakobwa biwe babiri hamwe n'abuzukuru biwe batatu igihe c'isaha zitatu z'ijoro, bose icyarimwe baciye bafatwa baribwa mu nda bongera badahwa. Muri kino gihe bakaba bari ku miti. Ndi ku mugongo Madalena ahari ku musego mu nzu yiwe atwiganira uko vyabagendeye.
Nimbaramaze bashizemo mu iside abana barateka, bateka ibiharage n'umuceri ngo tuzo kubijya tutatumva birimo birakera. Hanyuma tuzatubafatwa ubwo nyine abana bararira baratemagwa mu nda, twese dusatutiromera nk'abapfuye nyine. Ncandagenda aho hepfo rero ku mubanyi waho hepfo ndamubarira, nyamara rero turarembye muhira bose n'imigandi kandi barimo radahwa. Nanje numva atamagara ndidugiye ngiye kuryama, turatembagara gushika ngaha muhira. Imu bica biranka nyene wa mubanye nawe acaratabaza, baca barayerera mu imihana bose baca baraza rero n'abasoda baraza, baca baratuma ko imodoka niyo yadutwaye.
Ukuvuye kwa muganga wakize?
Twumvise kamite ndi kwa amafaranga baduciye, nabonye tahono yakura ko ndi mfakazi, ncandavayo ndavuga nti ndakira muhira ko narose imiti.
Nubwo wakoze ibi ataramenyekana, urongoye site Karurama ya gatatu Ntirampe Bavesto avuga ko atameza atandatu arahera wundi muryango uhawe aside mu bifungurwa ari Kimana igakinga. Imvo zo guhanize aside n'ukutumvikana ko mu kibano. Kanyeshamba Leonard atwiganira ingene umwana wiwe yakubiswe n'umubanyi, umwana mu kwihora agahakwa kumugandaguza umuti yari yabitse wo gupompa ivyamwa.
Umwana wiwanje yakubiswe n'umubanyi tubana, amukubise amuhora ko ngo yararanduye ibigori by'undi mubanyi tubana. Hamanya mwana bikisha vundi twabimenya na mwene kumukubita ntiyabimenya. Igihe kigeze rero nyamwana afata ku iside nari mfite muhera yo gupomba ibiti by'indimu ayijyana mu njya z'uwo mubyeyi. Ikibazo cyagiye mu butungane, ikibazo baragitohoza kugeza ubwo na nyina w'uwo mwana bifungirwa. Ubutungane bubyumvirije buca bufungura uwo mudamu, umudamu arataje muhira.
Ukutagira inzugi kw'amazu yo muri no site ya Karurama gutanga akaryo ko kugiriranira nabi kubatumvikana. Uwirongoye avuga ko mu mazu 148 agize site igice cyazo zirenga zitugagwa. Aha tukibutsa ko abahaba ari abateshejwe izabo mu ngwano zagiye ziraba mu gihugu. Nayo mazu babayemwo bayubakiwe nk'abantu aho nikora, ari naco gituma bamwe badashoboye kuronka uburyo bwo kugara ayo mazu yabo. Ibintu vyunyugwa nuko iyi site ya Karurama yegeranye n'amashamba ari hirya no hino y'uruzi Rusizi rugabura igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'Uburundi. Ibi kandi bikaba inkwezi y'umutekano muke ku magara y'abanyagihugu bo muri no site igihe c'ijoro. Aha ni mu gihe bavuga ko bamana makenga ku bikoko bishobora kubajya. Umuvyeyi bambonaniye Shadrack avuga ko imbwebwe zimaze kubinjirana mu nzu umunsi n'umunsi zishobora kubatwara abana.
Nkaje w'akarorero mu minsi heze haheruka kwinjira ibikoko bibiri mu ijoro, naratabajije nta n'umwe yaze kuntabara. Mugabo naragwanya urwo rugamba n'abana turi kumwe mu nzu, nyabikoko birasohoka biragenda.
Byari bikoko nyabaki?
Byari bikoko byitwa imbwebwe zo mu ishamba. Zirigenza cane rwose, iyo zabuze nk'igitungwa zirashobora gutwara umwana zishoboye.
Umukuru wa site Karurama ya gatatu Ntirampe Bavesto asaba amashirahamwe yitaho abantu aho nikora kububakira amazi akomeye.
Rero izo 77 by'ukuri twasaba ko bishobotse abagira neza boza nacu bakatwubakira izishobora gusa n'izo 60 bubatse. Ntumve ngo bari kubatanga ishano mu babanyi canke abene gihugu, baragenda nimba avuye ngaha akajya guca ingero asigatugaye kandi ndyagaruka asanganye nuko yahasize ariko hari. Rero nibyo biradutera amakenga by'ukuri kuri izo nzu zitugagwa n'ukuri.
Kuri ibi umuhanuzi wa musitaneri wa komine Rugombo ajeje ibibazo by'imibano n'imico Firmin Habumuremyi avuga ko iki kibazo cy'uburaro cy'abanyagihugu bo muri site ya Karurama ya gatatu bagituye amwe mu mashira hamwe yitaho bantaho nikora akorera muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke. Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uyu munsi tariki 31 ukwezi kwa gatanu ni umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya itabi ku isi. Icivugo c'ibiro vya ONU bijejwe amagara y'abantu OMS ni itabi umwansi w'iterambere. Mugenzi wacu Oriane Itangishaka yaganiriye n'abanyeshuri biga ivyerekeye ubuganga mu Burundi bari mu ishirahamwe ABEM, ishirahamwe rihanira kurwanya itabi. Baganiye kuri bimwe mu bituma abakiri bato batangura inyifato canke ingeso zo kunywa itabi. Frank atangura yishura ku bitigiri bijanye n'urwaruka runywa itabi muri iki gihe.
Neza nta biharuro vyerekana neza ingene vyifashe mu Burundi muri rusange. Nuko tugerageje gufatira kubyigwa bito bito byagiye birakogwa hirya no hino. Turashobora kuvuga nk'icigwa citwa GIT cyakozwe mu 2008 cyarerekanye yuko 4.6% ku ijana y'urwaruka bavuga yuko bamaze kunywa itabi. Ikindi cigwa mfatira ko ni kimwe mu vyigwa byakozwe mu mpera z'amashuri hari ikigo cyakozwe mu gisagara cya Bujumbura cyo cy'ibiharuro bihejeje n'ubuga ko binateye n'ubwoba. Bavuga yuko hariho ibice 27% by'abagizwe kwigitohoza kandi rwaruka bari bavuga yuko bamaze kunywa itabi bashikanye imyaka 10 bamaze itabi, ni ukuvuga ibice 27%. Naho tutumvira turaja mu biharuro byinshi dufatiye aho biraboneka neza yuko itaba ari kintu giteye ikibazo hano iwacu.
Akenshi abari mu byerekeye ubuvuzi musanga abantu batangura kunywa itabi bigenze gute canke biterwa n'iki cane cane ku bakiri bato?
Muri ivyo vyigwa nyene vyagiye birakogwa umuntu agiye arasoma novuga ishu zagiye ziratangwa na n'ubwo rwarukana cane cane benshi bavuga yuko baritangura ari nk'abagenzi bavuga bati reka dupime twumvirize tugende rimeze. Abandi nabo bakavuga bakabibona hajya mu mareresi babona umenga ni ibyo bigezweho hanyuma bakabigira mangeza mugabo bamaze gutangura kugira ngo babivemo. Kenshi na kenshi kugwaruka usanga aba ari ibyo araga kuko kubibona abandi bari ko barabigira ibyo kenshi usanga bituma ubugwaruka batangura kwita.
Kuba ari mu buvuzi mwebwe muri mu buvuzi umuntu aturuka tuvuge nko mu muryango w'abanywi bitabi naha batakuriye muri uwo muryango arashobora kuzogira iyo nyifato canke iyo ngeso yukwipfuza kunywa itabi?
Cyo kibazo kirakomeye rwose kuko kenshi abana bariko barakura kenshi basubiramo ibyo babona bakuru babo bagira kuko babona umenga ni urabona niyo mwana ariko ariga kuvuga kuvuga ibyo yumva no mu kwiga gukora usanga ari ibyo ariko arahoha aho ibyo abona bakuze bariko baragira. Iyo abonye rero nko muri iyo nzu banywa itabi arahava akavuga ati noneho uyu ngira ni iyo ngeso nziza ibyo havafata ni ibyo byiza hamaga hava rero nawe bipima akaduhava nawe abari munywa itabi. Gusa ikintu kiba kirimo ngaho nuko mu bisanzwe umuntu yari karakunywera itabi iruhande hari cyo bita tabagisme passif no kuvuga yuko nawe uri ku ari nywa gusa ntuburi kunywa urugero rungana ni n'ibyo we abari karanywa kuvuga nk'umukenyezi yibungenze ari karanywa itabi no kuko umwana ari munda nawe nyene ingaruka mbi ziramushikira mugabo nta wuhava acavuga ngo kuba umubyeyi yaranyoye itabi ngo bituma umwana nawe nyene azonywa itabi mugabo nabyo nyene karimo kubera yuko itabi rirafise ukuntu rikugira umuja ico twita dependance mugihe nyina yuba yarabinyoye cyane rigahava rigashika no mu maraso rigashika no mu bwonko bw'umwana arahavanya umwana nawe nyene mu bwonko bwiwe yumva umenga iyo akuze hariyo akantu kugomba itabi kuko ubwonko bwiwe buba bwaramenyereye yuko ubumara bwa nikotine jayo bigahava nabyo nyine bituma bimujana kunywa itabi nicyo umuntu yokwita facteur de risque n'ibintu bikujanayo ego
niyo muganiriye n'abanyeshure banywa itabi uburyo babukura heko abenshi tuganira nabo bidoga cyane kuba badafise ubuzi ko hari ubukene bwinshi muri iki gihe abanywa itabi uburyo babukura
uburyo mu bisanzwe ni naho rero haca haba ikibazo gikomeye kuko ni itabi ni nka kujya kwinzoga umuntu amaze kuba yaritanguye kurinywa ikandetse rero rigatangura kumugira umuja niko navuga akaba ari afisiyo dependance atagishobora kwiheba kuvuga ni hamwe abana utusanga batanguye kwadukana ingeso mbi z'ukwiba muhira kugira ngo bashobore kuronka ayo mahera cyangwa ugasanga bagiye urabona nk'abana baba batari mu bisagara bagiye nko hagati mu gihugu ugasanga bagiye nko mu mirima ibimye mu itabi bagiye kwiba ahantu riri hanyuma bakagenda kurisogota mu mpisho ni ukuvuga ngo kubona umwana abashaka itabi cyabinjana ahubwo mu ngeso mbi ndetse zizohava zigira n'ingaruka mbi kuruta n'igitabi yarikaranye
muri iki gihe mwebwe muri mu mashure haribonekeza uretse itabi ryonyine haribonekeza ubundi buryo bwo kunywa nk'uko uvuze gusogota ibyo byatsi n'ibindi haribonekeza ubundi buryo bw'abanyeshuri banywa ibindi bitari itabi zigugwa nko mu mabutike
kenshi kunywa itabi kenshi kunywa itabi kujana kunywa n'ibindi byayura mutwe kubera hariho nk'abantu bafata itabi bakarivanga n'urumogi agafata nk'ajya ari itabi agakurayo dukeyi agashirayo urumogi kugira ngo niyerekaranywa itabi nta n'uwuhava amenye yuko arikanywa wa rumogi kubera bagira ngo ariko yitumuriye agatabi nabyo byo gushika ubu nta tegeko na rimwe ribihana ubwo kunywa urumogi birahanwa n'amategeko ni ukuvuga ngo iyo afashe rwa rumogi akaruvungurira muri wa musogoto w'itabi ntawuheza ngo wamenye ikindi nacyo umuntu yovuga ni n'ibintu byadutse tutahora tubona kera twahora tubibona nk'umbure mu bindi bihugu ibyo bita shisha nabyo nyine n'ibintu ikintu kimeze nk'umusogoto w'itabi mugabo gifise novuga umupira muniniya ujya mu kindi kintu bashyiramo ibintu bitandukanye bo abagitangaza gushika ubu ngaha mu bubari butandukanye hano mu gisagara cya Bujumbura bo bavuga yuko ata kintu na kimwe kirimo cyo bacerekeye itabi cyane ibindi byo bya bwenge
Frank, mbere yo kubandanya, sigura neza icyo kintu cyitwa shisha kumbure n'abavyeyi cyangwa abandi bariko baratwumva bagisobanukirwe neza shisha ni igiki kimeze gute?
Shisha ni ikintu cyazanye muri biriya bihugu byo muri Aziya ari buseruko cyahora gikoreshwa kuva na kera mu gusogota itabi umbura bamaze kureba amaredisi bamaze kukibona kiba ari ikintu kimeze nk'agakono hanyuma kikaba gifite umupira muremure ari wo umuntu azana ku munwa hanyuma muri ako gakono nibo baheza bagashyiramo ibintu bitandukanye bashobora gushyiraho itabi bashobora gushyirayo ibindi moga neza kugira ngo umuntu amotegwe neza hanyuma rero ni mu nyuma ubutandukane aho muri ako gakono ashobora gushyirayo ibintu bitandukanye bakaca bashyirako n'akantu kameze nk'ikara gatuma gaturira ibyo bintu
kazana imyotsi
hatuma umukenya mwotsi umuntu ashobora gukwega tugitahura tubona mugabo uritanguye kwibonekiza cyane cyane hano mu gisagara cya Bujumbura.
Utaba bigurisha bavuga ko ta atabiye yo rabwenge birimo.
Ushiko bo bavuga yuko ibyo bintu bakwega harimo moga neza gusa mu gushika bira bira cyane kuko nta bizwa birakoranye nta babijejwe rero mushikiranganje rw'amagara y'abantu baragenda ngo barikurikiranira hasi barabe yuko ibyo bintu atangorane byo bitera ku magara y'abantu.
Urakoze reka tubandanye ku murongo twakire na Prudent. Prudent uratwumva?
Ndabumva cyane.
Amahoro Prudent.
Nimpore.
Kibazo cyane cyumviye?
Cyari kibazo nagomba kubaza uwo mutumire. Yavuze yuko umwana atanguye kunywa ashobora gutangura kunywa itabi afite nk'imyaka 10. Nagomba mbaze ibyo tabi rizo mugira consequence haize bo inkwiri kizibi haize igihe kingana iki bose ni igihe ni kimwe cyane bivana n'ibyo umuntu ababayeho ibyo yo bitwishura.
Ego arakoze kuri ico kibazo kuko ni kibazo gikomeye ko abana bakiri bato batangura kunywa itabi. Icuno bivuga ko uko umuntu atangura kuyinywa akiri muto niko ingaruka mbi yaraziba mbi cyane gose. Iyo navyo bisigutse kuko mpereye ku bwonko ubwonko bw'umuntu mu bisanzwe bugenda burakura nabo nyine uko akura ni icyo bita maturation. Iyo rero umwana atanguye kurinywa akiri muto ni ukuvuga yuko ubwonko ntibuba burakura akura ngo bushikaho bumera nk'ubw'umuntu akuze. Iyo utanguye rero kubuha ibyo biyayuramutwe hakiri kare kuvuga yuko uca gutangura kononekara ni nka bimwe bavuga yuko ni nk'ukwamura icyamwa kitarakomera mu bisanzwe. Ego uca gutangura kononekara hakiri kare ari nacyo rero gituma kenshi na kenshi ntavanda kigaruka ko nicyo gituma kenshi ajya amashyira hamwe akora ibintu by'amatabi usanga agomba cyane gushyira inguvu yuko abantu borinywa hakiri kare kugira ngo bazokure navuga bariko bararinywa kugira ngo babandanye baronka abari gure. Ndabure nongeregeje kubandanya kuri ibyo by'ingaruka mbi iyo umuntu yatanguye kurinywa hakiri kare nazo nyine izo ngaruka mbi zizoza kare kandi zizoza ari mbi kuko yatanguye kurinywa hakiri kare ubwonko ntiburakomereka ndetse n'ibindi bibazo by'umubiri biba biramera nk'iby'umuntu akuze nyine kugira ngo bishobore kwirwanira niko novuga.
Mu kanya turasozera ibiganiro byacu ariko reka tubibutse amakuru amwe mu makuru ariko aratangazwa mu Burundi. Twabwiye ko ubukene bw'ibitoro bukomeje kuhangayisha abarundi cyane cyane aho twumva ko ku murwa mukuru Bujumbura hari abantu bashobora kumara iminsi ibiri batanywesheje igitoro. Yamara ishyirahamwe Parseme Ndyoryo rihamagarira abarundi guhindura ingendo risaba leta y'u Burundi ko yosaba ingurane y'amafaranga y'agaciro. Iyi nkuru twababwiye ni inkuru ivuga ko hari ubudasa mu gashahara k'abasirikare bari mu gikorwa cyo gucungira umutekano mu gihugu cya Repubulika Santrafrika hamwe n'abasirikare bari mu gihugu cya Somalia bacungira umutekano mu gihugu cya Somalia. Abo n'abasirikare b'Abarundi ivyo bikaba byatangajwe n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Murambabarira Colonel Gaspard Baratuza. Ni inkuru twavuze ni inkuru y'ababa cyane cyane mu masite aho usanga kenshi na kenshi aho muri iyo site bafite ikibazo cy'inzugi bigatuma rero ibikoko bishobora kwinjirana ubuzima bwabo bugashora kuhasigara bakaba bavuga ko rero bakeneye ko bubagarukira ko kugira ngo icyo kibazo cy'inzugi n'uburaro bubi kibe kitorerwe nk'umuti. Nshuti mwese rero mukunda Radio Ijwi rya Amerika ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigaruka ingaha. Turashimiye engineer yadufashe mu nge bw'ivyuma, tukadushimiye kandi na Fatou Karara yadufashe kwegeranya iki kiganiro. Turabashimiye rero mwese mwaduteze amatwi tukaba kandi tubifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese.